Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri www.radio.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Impunzi z'Abarundi n'iz'Abanyekongo ziba mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zatangiye guhabwa urukingo rwa COVID-19. Ni igikorwa impunzi zishimiye, zivuga ko izo nkingo zizigihe kubera ko kugeza ubu mu nkambi nta murwayi w'iyo ndwara urahavugwa, gusa zisaba amashyirahamwe gukomeza kubitaho uko bikwiye.
Bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima
muraba ukungene mudukingira vuba na vuba, turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Umuhungu wa Colonel Kadhafi witwa Saif al-Islam yatanze kandidatire ye mu baziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu cya Libya ateganijwe mu kwezi gutaha. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda rwaburanishije urubanza mu mizi hagati y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki y'ubucuruzi Cogebanque. Ibisobanuro birambuye kuri izi nkuru no ku zindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ni mu gikuri. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping baraganira uyu munsi ku buhanga bwa video, barungurana inama ku buryo bwiza bwo gupiganwa ku isi. Thomas Kamirindi afite iyi nkuru.
Nubwa gatatu Joe Biden na Xi Jinping baganiriye ku ikoranabuhanga. Joe Biden ahora yifuza ko bahura imbona nkubone, ariko kugeza ubu byaranze. Xi Jinping amaze imyaka ibiri atava mu gihugu cye kubera COVID-19. Inkomoko y'iki cyorezo ni kimwe mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bananiwe kumvikanaho. Ibindi ni ibibazo by'ubucuruzi n'ibyerekeranye na Taiwan. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza kandi ko Ubushinwa bugabye ibitero bikomeye byo kwikoranabuhanga ku nzego za Leta na gisirikari, ku mitwe ya politiki, inganda no kwiba umutungo bwite mu by'ubwenge propriété intellectuelle mu Gifaransa. Nk'uko bamwe mu bajyanama ba President Biden babwiye ibigo by'itangazamakuru bitandukanye birimo n'Ijwi rya Amerika, abakuru b'ibihugu byombi barashakira hamwe uburyo bwo kugabanya umwuka mubi no gukurikiza amategeko mpuzamahanga mu bibazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, ibihugu bya mbere bikize ku isi, bitumvikanaho. Ariko aba bajyanama bavuga ko nta myanzuro ihambaye biteze kuri ibi biganiro.
Abantu batatu bakekwa biterabwoba baturutse gereza mu gihugu cya Kenya uyu munsi ku wa mbere. Inkuru ya Fidenio Gabo.
Ibiro bijeje gutohoza ibyaha byabwiye abanyagihugu kuba amagabo inyuma yuko abo bantu batatu batorose iryo bohero igihe cy'isaha indwi zo mu gicugu. Umwe mu batorose iryo bohero, Mohamed Ali Abika, yari yahagaritswe bifatiye ku gitero cyakozwe mu mwaka w'2015 kuri kaminuza yo mu gisagara cya Garissa cyahitanye abantu 148, benshi muri bo abanyeshuri. Igipolisi cyemeye gutanga impera y'imiliyoni 60 y'amashiringi, ni ukuvuga 550,636 y'amadolari y'Abanyamerika, kuzotanga amakuru ashobora gufasha gusubira gufata abo bantu. Abo bantu batatu batorotse ibohero iminsi mike nyuma yuko Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta asabye gukomeza umutekano ashingiye ku kuntu ibintu byifashe mu karere.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Steve Bannon, umwe mu nkoramutima cyane z'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump, yatawe muri yombi kubera gusuzugura Inteko Ishinga Amategeko. Thomas Kamirindi abayinkuru irambuye.
Intandaro yo gufungwa kwa Steve Bannon. Komisiyo yihariye y'umutwe w'abadepite irimo ikoranyeti ku gitero cy'abayoboke ba Trump ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize kuri Capitol, ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, yahamagaje Bannon w'imyaka 67 y'amavuko ngo aze kuyisobanurira ibyo yabazi kuri iki gitero. Yanze kuyitaba. Mu kwezi gushize Inteko Ishinga Amategeko Congress yagejeje ikirego ku cyaha cyo kwisuzugura kuri Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland, ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo bundi ku wa gatanu w'icyumweru gishize, umushinjacyaha yatanze ikirego mu rukiko. Uyu munsi Steve Bannon yigemuye ubwe, yigemurira ubutabera ahita ashyirwa muri kasho by'agateganyo. Agomba kugezwa imbere y'umucamanza bwa mbere nyuma ya saa sita uyu munsi ku isaha ya Washington DC mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwo mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amusomere ikirego anamubaze niba acyemera cyangwa se niba atacyemera. Itegeko rivuga ko icyaha cyo gusuzugura Inteko Ishinga Amategeko gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka n'ihazabu y'amadolari igihumbi. Uretse kuba inshuti ya hafi cyane ya Trump, Bannon yanamubereye umujyanama wa mbere mu mezi arindwi ya mbere y'ubutegetsi bwe muri Maison Blanche kuva ku itariki ya 20 y'ukwa mbere kugera ku itariki ya 18 y'ukwa 8 2017. Bannon abaye uwa mbere Congress ikurikiranyeho icyaha cyo kuyisuzugura mu rwego rw'izya nkete irimo ikora ku gitero cyo mu kwa mbere ku ngoro yayo.
Umuhungu wa Colonel Gaddafi witwa Saif al-Islam yandikishije kandidatire ye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Libya ateganijwe mu kwezi gutaha. Thomas Kamirindi abafitiye inkuru.
Kugeza ubu nta waruzi aho Saif al-Islam yarahererereye. Muri revolution yakuyeho ubutegetsi bwa se mu 2011 yatawe muri yombi afungwa n'umutwe witwaje intwaro wahitwa Zenten mu burengerazuba bwa Libya. Mu 2015 uyu mutwe wamukatiye urwo gupfa ariko uza kumurekura mu 2017. Kuva icyo gihe yasaga n'uwazimiriye ahantu hatazwi. Gusa mu kwezi kwa karindwi gushize yavuganye n'ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza bwa mbere ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Aherekejwe na voka we yiyandikishije mu biro bya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Seba mu majyepfo ya Libya. Amatora yo kuri 24 y'ukwezi gutaha azaba abaye aya mbere na mbere mu mateka ya Libya. Saif al-Islam w'imyaka 49 y'amavuko n'umwana wa kabiri wa Muammar Gaddafi ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI kuva mu 2011 rumukekaho ibyaha byibasiye inyokomuntu yaba yarakoreye rubanda muri revolution. Umuvugizi warwo yabwiye itangazamakuru ko ntacyo kandidatire ya Saif al-Islam ibihinduyeho.
Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudan ryatangaje uyu munsi kuwa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro nyuma yo gukomeretswa n'amasasu mu myigaragambyo yabaye ku cyumweru yamaganaga coup d'etat yo mu kwezi gushize. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Iryo shyirahamwe rivuga ko igitigiri cy'abamaze gupfa baguye mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana kimaze kugera kuri 17. Abandi barenga 200 barakomeretse igihe abajejwe umutekano bakoresha insoro zica n'imyuka ibabaza mu maso kugira bashwiragize abari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum no mu gisagara bifatanye cya Omdurman. Mara abajejwe umutekano barahakana ko bakoresheje insoro zica, bavuga ko bakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubera abari mu myiyerekano bateye ibiro by'igipolisi. Bamenyesha ko abapolisi batari munsi ya 39 bakomeretse igihe bariko bahangana n'abari mu myiyerekano ku munsi wa gatandatu heze. Iyo myiyerekano yabaye mu gihe igisirikare kiriko gitsimbataza ubutegetsi mu kugena urwego rushasha rujejwe kuyobora igihugu. Urwo rwego ruyobowe na General Abdel Al-Fattah Burhan rwakoresheje inama ya mbere ku munsi w'Imana urangiye rwatangaje ko leta y'igisivili izoshyirwaho mu minsi iri imbere.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza irekurwa ry'umunyamakuru w'umunyamerika Daniel Fenster warufungiye muri Myanmar. Fide Niyongabo akomeza inkuru.
Byatangajwe no munsi kuwa mbere n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken. Blinken yavuze ko yari afungiwe ubusa muri Myanmar, amenyesha ko Fenster azosubira kubonana n'umuryango wiwe vuba mu gihe babandanya gusaba irekurwa ry'abandi bapfungiwe ubusa muri icyo gihugu. Danny Fenster aheruka gucirwa igihano cy'imyaka 11 ibikorwa biruhije inyuma y'uko amaze hafi y'amezi 6 mu munyororo. Fenster yari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gikorera kuri internet Frontier Myanmar. Ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yari yagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma kandi aturira kuba yavuganye n'amashyirahamwe atemewe n'amategeko no kuba yarenze ku mategeko agenga impapuro z'inzira bita visa. Iwe mumenyeshamakuru yari aronse igihano gikomeye cyane mu bamenyeshamakuru indwi bagiriwe n'ivyaha kuva igisirikare gikuyeho leta yari yatowe n'abanyagihugu ya Aung San Suu Kyi mu kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abamenyeshamakuru, abakuru b'ibimenyeshamakuru cyangwa abasohora ibimenyeshamakuru atari munsi 126 batawe mu mvuto kuva abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar. 47 muri bo baracapfunzwe naho benshi muri bo bataragirizwa ivyaha.
ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze Thomas Kamilindi na Fideli Yongabo yatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radio3va.com. Jano ni homokare kibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima yatangije icyumweru cy'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi mu gihugu hose. Abanyarwanda bagera kuri miliyoni 11 bazahabwa ikinini cy'inzoka. Mugenzi wacu Asumutakaboyi abaye inkuru irambuye.
Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel niwe watangije icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Iki gikorwa cyabere mu kigo nderabuzima cya Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, ariko cyanakorewe no hirya no hino mu gihugu. Nk'uko byasobanuwe na Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel, yavuze ko kuri iyi nshuro abaturage bazegerezwa serivisi.
Igishyashya kigiye kuba twarusheho kwegereza serivisi abaturage zikomatanyirije hamwe, dushaka gukemura ikibazo tufitiye imibare mishyashya cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira, ikibazo cy'ibiro bikeya ugereranyije n'uko umwana angana, ikibazo cy'abana bacikanywe n'urukingo rw'imbasa, ku babyeyi batabasha kuringaniza urubyaro kandi babyifuza. Kumva rero kuzana izi serivisi tukazigeza mu bigo nderabuzima byose mu gihugu, ndetse no ku mashuri n'ahandi hose azatoranywa kubera yuko hegereye abaturage kurushaho, kandi tukahageza ibikenewe byose ari inkingo, ari imiti biza gufasha.
Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko kuri iyi nshuro kandi aribo bwa mbere abantu bakuru bagiye guhabwa ikinini kibavura inzoka.
Twajyaga dutanga nk'imiti yo kuvura inzoka abana kugeza ku myaka 15, ariko ubu n'abantu bakuru turaza kuyibaha kuko babana n'abo bana. Yumwe rero afite izo nzoka, ubushakashatsi bwatweretse ko afite uko yanduza umuryango n'abantu bakuru, tuzatanga ibyo binini byo kuvura inzoka zo munda. Inzoka zo munda ni ikibazo gihangayikishije Minisiteri y'Ubuzima. Mu bushakashatsi twakoze nko mu bigo by'amashuri matoya, abana bageze kuri 40% twagiye dusuzuma umusarani wabo, dusanga bafite inzoka zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari ipfundo tutari twafundura neza kugira ngo tugikemure mu buryo bwa burundu.
Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuri iyi nshuro abana bagera ku 77 bacikanywe bazakingirwa indwara y'imbasa. Ikibazo cy'abana bagwingira cyongeye kuvugwa nk'ikizavugutirwa umuti muri ubu bukangurambaga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imirire, imikurire no kurengera umwana na Dini Gatsinzi avuga ko muri iki cyumweru cy'ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bazafashwa.
Dufite abana 33% baragwingiye mu Rwanda, ariko ngo twavuye kuri 38% muri ripoti ibanza. Tuvuga rero ngo urugendo ruracyahari nirurerure. Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ni uko byari 2024 baba ari 19% gusa, 19%. Ibyo rero birasaba ingufu zacu twese. Gahunda yose kuva ni nyinshi, turabizi ko hari izi ntungamubiri twanatanze hano uyu munsi zawongera. Mu gihe bwa mbere bafite abo bana bahakomakashisha Kibondo, ndetse no mu turere tumwe tw'igihugu twazahajwe cyane harababona, no mu budehe bwa kabiri barabibona. Ibyo rero ni gahunda nyinshi. Hari ugushyira ejo ngo mbonezamikurire, hari kwita ku babyeyi kumenya guteka indyo yuzuye, ibikoni by'umudugudu.
Ababyeyi bakanguriwe gushyira imbaraga mu gushakira abana babo indyo yuzuye. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ubukene ari cyo kibakoma imbere.
Ababyeyi batajya babasha kuba babonera abana ba umwanya kuko harimo nk'abo ubona bagenda bakazigira nk'abana abandi barumuna babo cyangwa bakuru babo bakagenda. Urumva ngo nimba yamusize mu gitondo wa wundi yamusigiye ntago ari bwamwiteho aragenda, cyaba ibyo bikonje n'ibyo ari bwamuhe ntari bwabashe kumushyuhiriza. Harimo n'ababyuka bajya gusabiriza. Iyo atabibonye rero urumva ntago abasha kuba ya mugabo.
Ibara yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa mbere igaragaza ko mu Rwanda hakiri ababyeyi bagera kuri 36% batarabasha kugana serivisi zo kuringaniza imbyaro. Iyi Minisiteri kandi inongeraho ko hakigaragara abana bagera ku 8% nabo bafite ikibazo cy'ibiro bike bitagendanye n'imyaka yabo. Minisiteri y'Ubuzima yongeyeho ko hakiri ababyeyi bagera kuri 56% batisuzumisha inshuro zose zagenwe mu gihe batwite. Icyumweru cy'ubukangurambaga bugamije kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana cyatangiye kuri uyu wa mbere, kizasozwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Iki cyumweru gifite insanganyamatsiko igira iti "Twese hamwe duhagurukire kurandura imbasa, dukingiza abana bacu, duhashya n'ibibazo bibangamiye ubuzima bwacu." Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi hakoraniye inama yo kurwanya ikwirakwira ry'ibirwanisho bito bicira umuriro mu bihugu 15 by'akarere k'ibiyaga bigari. Urugaga ruhuza abahanga mu kurwanya ibyo birwanisho rwateguye iyo nama rwifuza ko za leta zarushaho gufata ingamba mu kwaka intwaro abanyagihugu bazitunze batabifitiye uruhushya. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru uri mu Rwanda aba inkuru irambuye.
Ikwirakwira ry'ibigwanisho bicira umuriro mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ni ikibazo nkoramutima kibwirizwa guhagurukirwa nk'uko byavugiwe mu nama ihuza abahinga baturuka muri ako karere iri kubera i Bujumbura mu kiringo c'indwi yose. Urunanirexa ruhuza abahinga ba leta baturuka mu bihugu 15 vy'ako karere rwatunganije inyigisho ku itsinda ry'abasirikare n'abapolisi harimo n'abaturuka mu Burundi kugira ngo bagenzure ivyo bigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha. General Zengendaganya atwara umugwi w'igihugu ujeje kugwanya ibigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha SNAP mu mvunyapfunyo y'igifaransa arasigura igituma ivyo bigwanisho bikiri byinshi mu Burundi.
Twebwe dufise ingorane zo kwigihugu cacu kirengana abantu barengana binjira basohoka ari aho baca byoroshe. Igihugu cacu kifanura bibe n'igihugu kirangwamwo ingwano kirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho myinshi itandukanye. Aha tuvuga igihugu cha Congo bagenda bashobora guca mu bwato, bashobora kugenda n'imodoka, bashobora kugenda badaciye ku rubibe. Ivyo rero bigatuma ibigwanisho byinjira canke bisohoka ku bwinshi biboroheye. Nico gituma ivyo rero muriko muravuga yuko amagrenade yumvikana hana hariya mu gihe ho tukifise umubanyi afise ingorane tudashobora kubakonorora neza ntizibizohera n'ababanyi babikore tuweze tubigwanirize hamwe gutyo ayo magrenade izo nkowe zumvikana zizogabanuka.
Aho niho urunani Control Arms ruhuza amashami yigenga agwanya ibigwanisho bito bito bicira umuriro rufatira mu guhamagarira amareta gukorera hamwe mu kugwanya ako kabi. Jean-Claude Senzinkayo atwara igisata cha Afrika y'ubuseruko muri Control Arms.
Nimba bavuye mu Rwanda bakagera bagahungabanya umutekano mu Burundi canke bakava i Burundi bagahungabanya umutekano mu Rwanda canke bakava muri Kongo bagahungabanya umutekano mu Rwanda canke mu Burundi bogerageza bagakora ibishoboka byose mu kugenzura ingene ibirwanisho vyinjira mu bihugu n'ingene bisohoka haba ku mbibe haba ku bibuga by'indege. Nitwose ginyuma rero ikibazo c'imigwi yitwaje ibirwanisho iyogoza muri kano karere. Aha twovuga na cyane cyane imigwi isanzwe yatsindaro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyo migwi isanzwe ifite amamuko mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda no muri Uganda, ikajabukiranya imbibe igiye guhungabanya umutekano. Ndetse handwo kwibagira kuvuga umugwi M23 mu ndwi iheze aho wagavye ibitero muri Kongo, dufatiye nko mu gihugu nka Tanzania ko hari imigwi ihora ifatirwayo ugasanga iyo migwi n'imigwi y'abasuma ariko ifitanye isano cyangwa gukorana hagati y'abarundi n'abatanzania.
Ku ruhande rw'abaserukira leta General Zengendaganya asigura ko ataco badakora mu kugerageza gukura bene ivyo bigwanisho mu banyagihugu kugira ngo ntibisubire kwiha inkumbi.
Ku bantu bafise ivyo bigwanisho kugira baze barabivuga baze baradoma urutoki ugifise icyo kigwanisho baze baradoma urutoki aho bakibonye ntamikiri naco vyinshi usanga ari ivyo bahamvye kera igihe migwi igwana yari kiringa mu gihugu mugabo naho biba byaraguye ingese kikuba citwa ikigwanisho. Nico gituma dusufuga tuti ico kigongwe uko kwezi kw'ikigongwe koza kurabaho kugira ngo abo bantu baba babi barunze ko batabishaka bashobore kuronka karyo keza ko kubitanga batarinze guhanwa. Iyindi mikenyuro ni kwigisha abo babitunze babifitiye uruhusha aribo basirikare n'abapolisi kugira ngo bazibicunge neza.
Amashami yigenga asanga ari urugamba ruraba bose yamara ko kuma leta hakiraga haze
uwari we wese nareke kwigira sindabibazwa afashe mu kugenzura ingene ibirwanisho bikwiragizwa mu banyagihugu biraboneka yuko hari umurindi udasanzwe w'ibigwanisho umuntu akayibwa iyo biza bizananye. Ikindi kintu tutokwibagira kuvuga ni uko amareta yarakwiye gushyiramo ubuhinga budasanzwe mu kugenzura abari mu nzego z'umutekano bakoresha ibyo bigwanisho nabi haba mu kubikotesha abaja guhungabanya umutekano w'abandi canke bonyine ubwabo mu kuja guhungabanya umutekano abantu aho kwamana agatima kanyotewe ibigwanisho canke intambara ahubwo bagashira imbere gatima kanyotewe iterambere.
Urunani Rexar huza abahinga ba leta baturuka mu bihugu by'u Burundi, Centrafrica, Republika ya Demokarasi ya Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Congo Brazzaville, Rwanda, amazinga ya Seychelles, Somalia, igihugu cha Sudan, Sudan y'Epfo, Tanzania n'Uganda. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'America.
Banywanyi bijwe ry'America. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye noneho muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu, impunzi zatangiye guhabwa urukingo rwa COVID-19. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin.
Hafi imyaka ibiri iriko irarumana kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019. Kuvubwa gushika n'ubu abarundi batuye mu nkambi za Rutanya Rugusu na Mutenderi bari bwaronswe urucanco gusa bigishijwe uko birinda umugera. Tanzania mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yarakiriye urucanco rwa mbere rwitwa Johnson & Johnson kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera hafi miliyoni. Izo canco zahereye mu baturage bayo gusa. Incanco zibaye iza kabiri zitwa Sinopharm zishika ibihumbi magana atanu zikorerwa mu Bushinwa nizo igiye gutanga ku mpunzi no kubandaniriza ko ku baturage bataronse iya mbere. Muganga mukuru w'ivuriro rivura impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bose hamwe Dr Henry Kinyuka niwe yakiriye izo ncanco ejo kuwa Mungu. Izo canco zitwa Sinopharm zigera ibihumbi bitatu biraboneka neza yuko ari zikeyi cyane ku mpunzi z'Abarundi n'Abanyekongo zigera hafi ibihumbi ijana zituye mu nkambi ya Nyarugusu.
Tuliweza kupokea dozi 3,000 kutoka mkoa za chanjo ya uviko aina ya Sinopharm. Kwa hizi chanjo tuliweza kuzisambaza katika
twakiriye inchanjo zigera ibihumbi bitatu kuva mu mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Dutegekanya kubanza gucandaga abakozi b'amashyirahamwe, abarongozi b'ikambi hamwe n'abaganga bakorera ku ivuriro rikuru n'ayandi mato mato ari mu nkambi. Kubavyiyumvamwo gusa hanyuma tuzaherukira ku mpunzi zose. Izi ncanco nizike ugereranije n'impunzi zibarizwa muri kambi. Dutegereje kuzozana izindi ncanco nyuma yaho tubonye uko impunzi zakiriye uwo mugambi. Izi ncanco ucandagwa kabiri kandi bitwara iminsi 21 kugira ugaruke gucandagwa ubugira kabiri.
Ncanjo ya kwanza kuanzia siku ya kwanza ulipopata ncanjo mpaka siku ya 21 unaweza ukarudi kupata ncanjo ya pili.
Zimwe mu impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima yuko izo ncanco naho zatebye gushika mu nkambi ariko zije hageze kubera gushika ubu atamugwayi yaravugwa muri ayo makambi. Gusa zisaba amashyirahamwe kubandanya abacungera bikwiye no kubashikiriza imiti ku mavuriro.
Cya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi n'ukuri turashima.
Hanyuma kandi baducunge ere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
muraba kungene mudukingira vuba na vuba turabikotwara nk'agahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Ubwo twasaba amashira hamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagarara ikibazo cye kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Nta mpamvu yavuzwe na leta ya Tanzania kuki izo mpunzi zirimo guhabwa Sinopharm aho guhabwa Johnson & Johnson, gusa yemeza ko Sinopharm ariyo ihari muri iki gihe nyuma yaho Johnson & Johnson yashitse mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yaheze. Hatagize igihinduka umugambi uzoca abandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo gukingira impunzi umugera uhangayikishije amakungu corona kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tunyarukire noneho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko abantu batanu bishwe n'inyeshyamba zatwirwaneho na Gumino, abandi cyenda bagakomereka. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo afite iyi nkuru.
Nkuko bitangazwa n'umuyobozi wa societe civile mu mikenke Bwana Nixon Echukwe, avuga yuko abo bantu bishwe mu ijoro agana saa yine ari abaturage bari basanzwe batuye muri centre ya mikenke iri mu secteur y'Itombwe, kandi ko bishwe n'insoresore z'abanyamurenge za Gumino na Twigwaneho. Yagize ati
Gumino waliatake kijiji cha Mikenge na wakaua watu tano, watoto ine na mama moja.
Gumino yateye mu mwanda mu Mikenge bita abantu batanu barimo abana bane n'umugore umwe. Inzu 15 zatwitswe n'abandi 9 barakomereka. Kuri umunsi tuzabandi bantu bari
wengine wengi ambao bado hawajaonekana.
Umuyobozi w'ingabo za FARDC zikorera mu Mikenge, Colonel Kembe Andre, wavuganye n'Ijwi rya Amerika, yemeje ko ari abaturage batanu bo mu Mikenge baraye bishwe n'inyeshyamba zatwigwaneho. Twagerageje kuvugisha umutwe w'inyeshyamba zatwigwaneho na ushigwa mu majwi n'igisirikare ndetse n'igisivile ko ari wo wishe abo baturage. Telefone zabo ntizanyuramo.
Votre correspondant n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez rappeler plus tard. The subscriber you've dialed is not available at present. Please try again later.
Koronesha Kanyamusaraba, umuyobozi w'inyeshyamba za Gumino, ahakana ko nta bitero bagabye kuri abo baturage bo mu Mikenge, kuko abo baturage baguye ari kure naho bakorera.
Kariya karere tugaherukamo mu 2019. Icyo gihe duheruka muri kariya karere. Kugeza kuri ubu nyine nta musirikare wanje uheruka gukandagira muri kariya karere. Rero ababikoze babashake barabamenya. Ariko ibyo kuvuga ngo ukoze akantu kose ngo Gumino bamenye ko abanyamurenge bafite imitwe myinshi. Abanyamurenge bose si Gumino. Gumino turi umutwe wa gisirikare uri kumwe n'andi moko yewe ndetse. Turi umutwe wa gisirikare ndetse umutwe w'abanyamurenge. Ngo mwembe napfa ngo bazite ibya Gumino. Siko bimeze.
Aba baturage batuye mu Mikenke bavuga yuko batewe ubwoba n'ubujye abantu bakwikirwa hafi n'ibirindiro by'ingabo za Kongo, ariko ntibatabagwe. Etabu wa loje n'umuyobozi w'ishyirahamwe rya COSUPI Tombwe, Comité de Suivi pour la Paix et le Développement. Gusa Colonel Kembe Andre, ugenzura ingabo za Kongo muri ako karere, avuga yuko batangije amatohoza yo gushaka kumenya impamvu abo baturage batatabawe n'igisirikare ubwo bategwaga. Umuvugizi w'ingabo za Kongo muri aka karere, Major Dieudonné Kasereka, mu itangazo yasohoye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, yavuze yuko impamvu ingabo zitatabaye nijoro zirinze yuko zishobora kwitiranya umwanzi n'abaturage kuko hari umwijima. Aha mu Mikenke mu birometero bigera kuri 50 na centre ya Minembwe kuva mu mwaka w'2020 ibitero by'imitwe yitwaje ibigwanisho byibasiye abaturage, impunzi ziba mu nkambi ndetse n'abasirikare bakorera muri centre ya Mikenke. Vedaste Gabo, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika, uvira mu tarare kivuye.
Jude mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Fasil Gebeho. ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoronga rikomwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose.